This is VOA in Washington. It's Sunday morning in East Central Africa. Stay tuned for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turatangurira ku makuru, inyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro tujahe. Mu gice cya kabiri nimutangwe na cya kiganiro dusangira ijambo mukunda cyane kiza kurangira isaha 12 n'igice zo mu gitondo. Kaze muri isanze kuri radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Fidele ndagushimiye kandi inshuti mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika ndabashuhuje mwabonye Imana ikingura. Ni Thomas Kamirindi. Inteko ishinga amategeko y'Uburusiya imitwe yombi yarayihaye President Putin uburenganzira bwo kohereza ingabo ze muri Ukraine, bityo President Alexander Turchinov w'agateganyo wa Ukraine mu mbabarire yiteguye intambara yarayatangaje ko yategetse ingabo ze kuryamira amajanja ku buryo buri saha bagomba kuba biteguye kurwana. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yaraye nanone iteranye igitaraganya bwa kabiri mu masaha 48 ku kibazo cya Ukraine, naho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yarayaganiriye kuri Ukraine na mugenzi we w'Ubufaransa François Hollande na Minisitiri w'Intebe wa Canada Stephen Harper. Perezida Obama yaraye kandi agiranye ikiganiro kirekire cy'isaha n'igice kuri telefone na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin, amubwira ukuntu ahangayikishijwe cyane kucyo avuga ko ari uguhonyora uburenganzira bwa Ukraine n'amategeko, ubusugire bwa Ukraine n'amategeko mpuzamahanga. Perezida wa Amerika yavuze ko ikibazo cya Ukraine gikwiye kunyura mu mishyikirano yorohejwe n'abahuza mpuzamahanga. Yanasobanuye kandi asobanura mugenzi we w'Uburusiya ko Amerika yahagaritse ibikorwa byose byo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu bya G8 iteganijwe mu kwezi kwa gatandatu mu mujyi wa Sochi mu Burusiya. G8 ni itsinda ry'ibihugu bya mbere 8 bikize cyane kurusha ibindi ku isi, ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani n'Uburusiya. Naho ibitangazamakuru byo mu Burusiya byavuze ko Perezida Putin yashubije Obama ko igihugu cye gifite mu burenganzira bwo kurengera abavuga ikirusiya baramutse basagariwe mu ntara ya Crimea no mu ntara z'uburasirazuba bwa Ukraine. Crimea iri mu majyepfo ya Ukraine. Iri ni Ijwi rya Amerika. Mu Bushinwa abantu bitwaje ibyuma, imbugita n'inkota baraye bateye aho rubanda bategera gari ya moshi barabajombagura mu mujyi wa Kunming mu majyepfo y'igihugu, bisha abaturage 28 bakomeretsa abandi barenga 100. Abapolisi bo bishe 5 muri abo bateye kugeza ubu ariko ntawe uriyitirira icyo gitero. Ibitangazamakuru bya Leta y'Ubushinwa bivuga ko ari igitero cy'iterabwoba cyari cyateguwe neza kandi cyari kimaze iminsi nyine gitegurwa. Ubusanzwe Leta y'Ubushinwa ikunze kuvuga ko bene ibyo bitero bikorwa n'abaheza nguni b'abayisilamu bakomoka mu ntara ya Xinjiang iri mu burengerazuba bw'igihugu. Naho muri Pakistan, abatalibani baraye batangaje ko bahagaritse imirwano by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi kumwe kugira ngo barebere hamwe na Leta uburyo basubukura imishyikirano y'amahoro. Leta yabyakiriye neza. Intambara y'abatalibani muri Pakistani yatangiye mu 2007 imaze guhitana abantu barenga 40,000. Naho muri Nigeria, ibisasu byaraye bihitanye abantu 10 mu isoko naho barebera sinema mu mujyi wa Maiduguri mu majyaruguru y'igihugu. Naho uravuga ko ari we wabiteguye, ariko Maiduguri niho umutwe wa Boko Haram wavukiye kandi ukomeye kugeza ubu. Mu Misiri, guverinoma nshya yaraye yimitswe. Marshal Abdel Fattah al-Sisi yagumye kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu. Ministre Sisi niwe wari ku isonga ry'abasirikari bahiritse President Mohamed Morsi mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize. Arateganya kwiyamamariza amakuru y'umutara y'abatore amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi gutaha. Ndabashimiye munsi.
Turamushimiye mugenzi wacu ku makuru ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya waca kiganiro tujahe dutegurirwa na bagenzi bacu bari Bujumbura mu Burundi.
tujahe
wewe ujahe mbega nyine tujahe
inyishu ni mu kiganiro tujahe ikangurira urwaruka kwiyungunganya mu migambi ruteza imbere tujahe ugishikirizwa n'ifu rya Amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'iju rya Amerika ugushira imitahe mu burimyi bwa kijambere byofasha abarundi kugwanya inzara byongeye byoteza imbere umuco w'abanyagihugu ushika ku bice 90% usanzwe ubeshejweho n'uburimyi n'ubworozi ariko rero iyo ngendo ikeneye gufatwa mu mugongo mukorohereza abagwizatunga bavyifuza kuronswa ingurane amabanki atari make mu bihugu bitandukanye arafise igisata gitanga ingurane no gukorana n'amashirahamwe yo kwiteza imbere ariko rero ni make afise igisata c'uburimyi n'ubworozi kigamije gukorana n'abagwizatunga by'uburimyi umurimyi wa kijambere yo kwitaho kwiga no kumenya neza inzira zibereye iyo camwo kugira ngo aronke ingurane ikindi yo kwiga neza umugambi wiwe mbere yuko arondera umutahe n'ingaruka vyogira ku mugambi wiwe abamenyereye ibicanye n'imitahe ishigwa mu burimyi bwa kijambere baca mu mice itatu ingurane ikenewe umugwi wa mbere ningurani tuma turonka ikibanza kibereye cyo gukoreramwo bene ico gikogwa iyo nayo iriho ku kiringo kirekire abahinga baduhanura ko twobanza tukiweza neza isindimwa nico dushaka kuyirimako ico tutokwibagira kandi ni kiringo dushobora kumara turiko turariha ingurane umugwi ugira kabiri w'ingurane werekeye ibikoresho tuzokenera mu burimyi iriho mu kiringo giciriye hagufi ugira gatatu ugizwe n'amafaranga dutanguza ibikogwa byo mu burimyi ayo nayo umuntu yo yaronka mu gihe hageze ko atangura igikogwa naho biruko byo bavyiza mu ntango umurimyi wa kijambere atanguje umutahe wiwe ingurane igasabwa mu gihe twaronse abaguzi benshi kugira ngo twagurire ishirahamwe ryacu ry'uburimyi ukuronswa ingurane z'uburimyi bwa kijambere byofasha kugwiza tukanashobora gushorera mu bihugu bibanyi mbere no mu makungu mu kiganiro cacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingurane ijanye n'uburimyi bwa kijambere mu ntumbero yo kugwiza umwimbu kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu tujahe ari naco gwanyu mu kwinjira mu kiganiro nyezina duhi jambu gwaruka rutandukanye mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati nakahe kigoroko kogwa kugira ngo imitahe mu burimyi igwire ngizi nyishuba muha
niko leta yashiramwo akigoro igaha abarimyi imitahe hanyuma ari nk'umuntu yabigize neza yarimye vyinshi kamuha agashimwe kabarosa ibikoresho ari amasuka ari inkorofani
kintu cyokogwa kugira ngo mutaye uja mu burimyi ugwire nuko ivyimbugwa boze bararaba ikintu babihinguramo kugira ngo bikomeze kugwira
bisaba rero yuko bakwiye koroherezwa bakaronka ingene baronka amadeni vyoroshe ku bihe birebire no ku nyungu ntoya nibaza ahubwo ko ari sektori bakwiye gushigikira cyane kugira ngo abantu bayihurumbira ari benshi
leta yoshiraho ibanke ishobora gufasha abarimyi kugira ngo baronswe ingurane ku nyungu ntoya ica kabiri nuko leta yoshiraho uburyo bwotuma bushumbusha abarimyi mu gihe barimye bagahomba
muri uko kwiyungunganya no gushinga amashirahamwe mu burimyi umuntu ashobora kwiyumvira ingene bohingura mu mandarini bakayahinguramwo amaji bakayahinguramwo amakonfitiri bikabikika neza kurusha gutyo ntasubire kuborera ku biti
abazi ibintu n'ibindi baduhanura ko tworondera abaguzi tukongera tukagiranira amasezerano ya mbere imbere yuko umwimbu uboneka umurimyi wa kijambere yemera gushora igice canke umwimbu wose akazoronka gahembo kiwe ku kiringo cumvikanywe mu masezerano birakenegwa ko amashirahamwe atanga ingurane z'uburimyi aronka uburyo butuma akingira ubutunzi bwayo ubwo buryo bwofatira ku mpanuka zikunda gushika mu burimyi nk'uruzuba ikiyaga cinshi imvura nyinshi canke ntigwe ku rugero rushimishije ingorane zishitse zotegerezwa kuboneka ku buryo bw'uko zitoregwa inyishu mu mihingo itandukanye y'isi abarimyi ba kijambere ntibahuta bizegwa n'amashirahamwe atanga ingurane info nuko baba batarerekana neza ko bashoboye guhangana n'agahombo co kimwe n'ingaruka zako icobaye ciza no gushobora kuronka abahanuzi beza bafasha gutegura no gutunganya bene izo ngurane kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingurane z'uburimyi bwa kijambere tega matwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagize mu bantu batandukanye bakorera mu gisata c'uburimyi Joseline ijambo ni gwawe
urakoze Alain Yves ukuronka ingurane yo mwibanki kubarimye ntibyoroshe tubibwirwa na Bucumi Mathias arongoye runani rw'amashirahamwe y'abarimye kapade ku ruhande rw'abanye na mabanki imvo zo gutanga ingurane ziratandukanye hamwe amashirahamwe ashumbusha iby'impanuka niyemera gukorera mu barimye vyongeye amabanki ico kimwe n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana aracatinya uruhombo mu gihe yoshira amahera yayo mu by'uburimye iyi kamisiguro ya Charles Nihangaza yahoze arongoye ibanki BBC uko ibintu bimeze byunyugwa no amashirahamwe impuzamakungu yahoze ashigikira amabanki y'uburimyi muri ico gisata byahagaritse bene iyo mfashanyo aha twovuga nk'ishirahamwe ry'abanyamerika ADF naho biri uko abarimyi birashika bakaronka amashirahamwe abishinga mu mabanki kugira ngo baronke ingurane ariko rero birashika ntibashobore kuyariha kubera inyungu z'umurengera basabwa twumvirize Bucumi Mathias arongoye runani rw'amashirahamwe y'abarimyi kapade
kujyo turonke ingurane mu mabanki nuko tuba twabonye nk'amashirahamwe akomeye atwishingira kandi iki gihe niyo nk'amafaranga yaduhaye usanga amafaranga yo kugiye gitoya kandi ugasanga n'amafaranga menshi bigatuma rero n'umwene gihugu yatoye amafaranga adashaka kwishyura ku gihe uko atishe kwishyura ku gihe rero niko inyungu zikomeza kugenda ziyongera
umwete muke niyo sigura ituma amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana adatanga ingurane mu barimyi ivyo bivugwa na Charles Nihangaza yahoze arongoye ibanki BBC kubwo muhinga akaba nanye nishirahamwe Afikat ritanga inyigisho zijanye no guharura ubutunzi n'amakori bigaragarira mu kudatanga amafaranga ahemba mu bafundi b'indimo abo nabo bashobora gukurikirana abanyamitahe bafise imigambi y'uburimyi aha ni nko mu kugenzura kw'imbuto zirobanuye aho bazitera canke ifumbire bakoresha imitahe mito mito y'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ituma datanga ingurane nini zija mu burimyi impungenge zifatiye ku gutinya gahombo nk'uko Marie Louise Sengiyumva arongoye runani rw'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana abisigura vyongeye ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka nini ku bidukikije vyongereza amakenga yo kudatanga amafaranga mu by'uburimyi kubw'ivyo leta ikwiye gushigikira ico gisata nk'uko tubibwirwa na Louis Ndikumana arongoye ishirahamwe ryigisha abantu kwikorera ivyabo Fodeve
leta irashobora gufasha kugira ngo ico gisata kizoronke ingurane mu minsi iza gishobore kuronka kandi aziko hariho ibiriko birakogwa kugira ngo mu minsi iza ico gisata gishobore gushigikirwa
ingurane y'amafaranga aja mu burimyi ifise inyungu nini mu guhingura ivyimburwa imiliyoni 40 z'amafaranga y'amarundi zahawe Fruito rihingura imitobe mu mananasi n'amabungo ni Bank BNDY mu 87 zatumye ritera imbere ariko rero amagome yashikiye igihugu mu nyuma y'iyo myaka yatumye amashirahamwe nka bene iryo atagihingura ibishimishije ukuzamura ubutunzi mu nyuma y'amagome yahitiye mu Burundi bica no mu gusubira kwizera abagwizatunga bo mu burimyi kuva ishirahamwe Fruito risubiriye kuronka ingurane y'ibihumbi 250,000 z'amadolari byashoboye guha akazi abakozi bashika ku 80 Marie Muc Kigoma nyenejo yemeza ko rifitiye akamaro abatari bake
ubwa mbere nuko murabona ko dufise urwaruka rwinshi rusohoka mu mashuri ariko rudafise akazi abafise amayuzini barakoresha abantu benshi nka twebwe turakoresha abantu bashika 80 ukongera ko abo dukorana mu kugura ibyamwa turagura ibyamwa mu banyagihugu abanyagihugu bashika 2,000-3,000 dushira amafaranga mu banyagihugu arenga 1,300,000 nibaza ko ari igisata no kuri gikomeye kugira ngo gihesha akazi abantu abantu bashobora kwitunga
gushinga umutahe w'ubwishingizi byo hicizera amabanki mu gutanga ingurane twibutse ko ibice 90% by'abarundi batunzwe n'uburimyi kuri ivyo leta yoshira ingufu nyinshi mu gisata c'uburimyi kuko arico nkingi y'iterambere byongeye kwiyunga mu makoperative byofasha abarimyi gutera imbere twumvirize umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Odette Kayitesi
ingene dutunganya ibikogwa nivyo bizotuma twongereza umwimbo naho rero leta yasavye yuko ikashiraho nayo mategeko yo guja mu mashira hamwe kugira ngo abantu bashore gushira hamwe uburyo mbere bijimwe n'itongo kugira ngo bashobore kwegeranya bakorere hamwe bituma bongereza umwimbo turetse n'itongo gusa mu gihe nk'umuntu agwaye aro nk'umusahiriza mu kurima mu kugira no kwegeranya umwimbo
tumenyeshe ko amashira hamwe yo kubika no kuguranana mu ngurana atanga ibice 25% vyonyene ari byo bija mu burimyi
Urakoze Joseline kuri iryo tohoza nayo majwi udushikirije tumira mate gato ukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitaho ibifungurwa twirimira
abatwumviriza ko ikiganiro ari tujahe cijwi rya Amerika uno musi tukaba turamutse twiheza ibijanye n'ingurane z'uburimyi bwa kijambere abahinga mu bijanye no gusaba bene izo ngurane baduhanura ko twobanza tugategura mu nyandiko ukugene uburimyi bwacu bwa kijambere butegerezwa kugenda akarorero n'ukuraba igitigiri c'amafaranga tuzosohora niyo azova iyo nteguro ni nayo izoha ingufu ingurane dusaba umurimyi yo kwitwararika kugiriranira imigenderanire myiza n'ishirahamwe rimuha ingurane ico ubutanga ingurane asaba n'ukugere tuzovyifatamo mu gihe ingorane zishitse kugira ngo twumve neza ibijanye n'ukoronswa ingurane y'uburimyi bwa kijambere mbere tegamatwi ikiyago twagiriraniye nurongoye ishirahamwe ry'ibigega byo kuziganya no kuguranana rime mu funyafunyo Marie Louise Sabiyumva aganira na mugenzanje Joseline Nduwayo kukugene bashigikira igisata cy'uburimyi mu bijanye no kuronka ingurane
Marie Louise ndabaramukije
ndabaramukije
mu gisata kijanye n'uburimyi mwo bamukunze gutanga izo ngurane ku barimyi kugira ngo bashobore kwisununura canke ibiva mu burimyi bishobore guhinguka
tarenganye ubujumbura nguce muri z'intara ziruhane ngahiruha nta bintu binini iyo umuntu yotanga ku ingurane kirese ku makartie ari impera y'igisagara hagera ashobora gutanga zitozi z'imboga canke z'amatomati mugabo cyane cyane mu miceri aha muri bubanza muri cibitoki aho hari imiceri myinshi amashiri hamwe kuzigenya no kugurana atanga ku ingurane
Mwegwe musabiki abo muhaye izo ngurane muzibaha gucyo nyene
kuzibaha gucyo oya mugabo nubwo atakintu kinini ya cyane dusaba kuko hari usanga tani kiriho cyane cyane tubasaba kuja mu migwi bakishingana tukabasaba kuza baraziganya duke kugira baronke ikonti ishobora kuzobasahiriza canke tukababaza ko bafise impapuro zaho bariko bararima mugabo kenshi usanga atazo bafise kuko urazi cyane cyane duha bakenyezi bacu usanga kenshi izo impapuro z'abashinga ntahe na matongo nayo bashinga ntahe ugasanga ikindi kintu kitoroshe
bari hari uko bimbuye canke bafise ingene bagenda barariha make nkuko bimenyerewe ingurane irihwa
ntitubafata cyo kimwe nabandi kuko biva kuca umuntu agiye kurima dufate nk'abantu barima nk'imiceri turabaha umwanya wo kurindira yuko bimbura n'akandi kanya gato yuko ibiciro biduga kugira ntibace bagumarira ku isoko
mwebwe mu bijanye n'ibintu bibafasha murabona ko bisubira kugira ingaruka murabye ingene bashobora guca babariye
unukumenya yuko hari ibintu bigoro ugasanga ibicu bimeze neza ugasanga habaye umwuzurira cyangwa ugasanga izuba ryatse umwanya muremure bikabagora ni secteur igoye mu bisanzu bimwe cyo ndiko kwita risque niniya
mwavuze ko mutaye ingurane ku bantu bishingiranira mbega umuntu yifuza guhingura ibivuye mu burimyi nawe arashobora kuza kubasaba ingurane
yego turaho ingurane mugaba samahinguriro manini manini mugaba arimo ashobora guhindura utuntu duto duto nk'abagomba kugira ibyo by'ibigazi eka n'ibintu bito bito nyine bagomba gukora amasabuni hariho n'abakora amaju n'amahinguriro mato mato nyine ajanye na sector ya microfinance
muri ivyo bivuye mu burimyi ntawo birashika abo barima bakababwira ko hari gihe barima ariko bagahomba amaze kwimbura kuko umwimbi wabo utaronse ico cukora buno nyene dufatiye nk'ibintu vy'amatomate n'ivyamwa n'ibindi bidashobora kubikika
ego birashika nko mu ntara ya cibitoke hari amatomate menshi cyane ariko haragira igihe akabapfana mugana arumvise ko ari habaragira bikoragerageza gukora izine yo bafasha mugabo ntazi ko mashira hamwe mwamwe yikuziganye no kugurana bahora barungika nk'abantu bakaje kuraba mu Rwanda ngene bakora ibyo by'amaju kuko urabona kenshi abanyarwanda babo baza kabitora ngahi wacu twebwe natwe haragira igihe nk'amamandarine n'imicungu biba byuzuye ahantu hose mugabo badaciba bigira bigacha bibapfana mugabo rero hari habarikora rungika abantu kuje kwiga ngene bozo babikora
Marie Louise Sengiyumva ndabakenguruki
urakoze namwe
Duhi jambo umuhinga, kye kavendu mwami ndabaramukije.
Mwaramutse ala.
Nakahe kigoro abarimyi bakwiriye kugira ngo bizegwe n'amabanki atanga ingurane.
Abo barimyi bagize mashira hamwe aboneka kuko ndi wofata ngo ushikire umuntu umwe bagiye hamwe bakaja hamwe bakaboneka leta by'ukuri ikabumwishingizi kuko bene ibyo bintu bitabaye nta terambere dusohoka muri iki gihugu kuko tuzoguma hahandi nyene kubera yuko nta banki yikorera utwayo izogenda gushira amafaranga ahantu itabona ngo izoyagarukana
byose ko bitangurira ku barimyi kugira dutere intambwe yo guhingura ibyo twirimira umurimyi yoshigikirwa gute
kuby'ukuri iyo myuga iri kubiri urima nuhingura usanga bari kubiri urabona urima akimbura akeneye byukuri nko bayivuze ubimurangurira kugira ngo abihingure avyongere ko akanovera kugira ngo nawe agurishe ibyo yahinguye abo rero washaka abo bo bahingura bobo njanye abo amabanki arabumviriza kuko abo bobo isoko iyo ihari ntangorane ingorane n'abafise mugabo ntibaronka abayimyi babarungikira ibyo bahingura bashaka ku bwinshi canke ku kanovera
mwebwe none mwumva hakwiriye gukogwa iki kugira umwimbu ugwire
cyo kibazo nticoroshe ni nkamwe babwiye ati mbega inkoko ni gihatanguye iki ariko kubisanzwe nivyo ugambere umuntu akwiye gushigikirwa ubwa mbere ni umurimyi umunyi rero ahanini uwo tangura kumushigikira nuvuga nti ni leta kwiye kuvuga iti reka umurimyi tumuhe kuri ubu bamwe bita agronome baba mahafi babana ntaryo inyigisho z'uburimyi zitomoye bakabigisha kurima kijambere nko bayivuga aho o hanyuma wa murimyi cyukuri kugira ngo agire umwe mushimbishije n'ukuri boraba ngene amabanki nayo nyine yo mushigikira akamuhingurane
muti ni ngombwa rero ko uburimyi butera imbere
ego cyane ni ngombwa kandi aho wambaje ikibazo ti none byogenda gute ubuno gutomorera nkavuga nti leta ni ikwiye kuvuga iti muntu uzoha ingurane umunyagihugu umurimyi wowe ufite ibanki ntoyi cyangwa zizi ya ntono niwegere abarimyi ubahe ingurane yego mama niyo byashika kabigisita yuzuwa rukaka isuri kaba nyinshi n'ibyashika bikaboneka by'ukuri cyewe leta nzoba inyuma yawe ndakubona nawo ntuzohomba ndahagirire n'ibindi bihugu niko babigenza batwigishije za supageti
batwigishije za salate dusubire tumina mate mukumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitaho ibiribwa twirimira imisoma turayibagira kandi yariyo yatunze Afrika ariyo yatunze twese
Jumbo, chakojeje Dr. Cloud Eke jombo nicho chakojeje Ziza Design Eke jombo nicho chakojeje Master Silai Eke jombo nicho chakojeje Mr. Cell Eke jombo nicho chakojeje DJ Sayid Eke jombo nicho chakojeje DJ Mushai Eke jombo nechez Eke jombo kirajosh Eke jombo neve Eke jombo yo Eke jombo yes Eke jombo geterapeti La 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 Eke jombo wa Eke jombo yes Eke jombo geterapeti La 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 Eke jombo neche jombo neke jombo necho chakojeje Dr. Cloud Eke jombo necho chakojeje Nziza Design
Subira duhi jambo umutumire Pika vendu mname Ibangi higi hugu bendeye Irakorela mubijai nitera mbele Ugo siyo ya tegerezwa gushigi kila Usumba imitahe mugurini
Ego uri ya kuva chera Kuva mamaka Ujumbi kimwe majani chenda Na mungitanatu nindugui Ugo mengu nimbere ya hukatoyi Mbatu chiku kila Leta yu Burundi Yerasi zeho Ibangi Yo shobora Aholeo leta yu Burundi kufuja gihera vizi umbiriye Dashira umugambi uyo bangi Ikuwe kushikira Ibeni vizyo vizabarimi Change tutugene gene Ibeni vizyo Ibelekanye yuko vizi umugambi tuamua irashe Aliko ugambele hoho Iyo bangi bende ya mnyiri bujumbura usi Kwa kabiri Iyo bangi ya chiye Na yonyene igiri nhombero Tukukora ngaya mabangi yubudandaji Ugasanga udafise ingwati nacho Muvugana. Ugasanga uje uvuga iby'uburimyi nabo nyine bahesha. Iyo banki nikore akazi yagenewe kanatsinda iraronka amafaranga menshi y'imfashanyo ava mu mashyirahamwe mpuzamakungu afasha Burundi ntibakuru ko bateza gukora ariko nuvuga nti nabo nyine baratinya ngira ngo nabo nyine leta ntibaha ingufu zikwiye cyangwa leta ntibategeka nkuko bitegerejwe cyangwa leta nayo nyine yarekuye kuba umwishingizi w'iyo banki kugira nayo nyine nikore ihomba Uwiko zihomba na yonye na mwenye yomara.
Pika vendu mwami, mubiravye ugwaruka. Urashobora kwiyungunganya muri ibi bijanye no guhingura ivyo turima.
Ugwaruka, by'ukuri ubiravye muri iki gihugu ibirimwa bihinguwe ni bike. Atari nka zirya ji ubona bakura mu vyamwa mbona ziko zirakwira mu gihugu cyose ni bike by'ukuri bihingurwa. Naho ufata amata ba mu gihugu ni bake hariho babatanguye mbuga ni bake bayafata bakayarangura bakayakuramwo ari amaforomaji canke zirya yawute nibindi rero gwaruka no kuri gufatirangaho kabona yuko hari ibintu byinshi byo ngaha mu Burundi bitagira kibihingura kandi bidasaba ubuhinga buhanitse n'ukuri ugwaruka bagiye hamwe bagafashanya bagira urunani rw'intamenwa barashobora kwegera bwa mbere ho bakaronka inyigisho zikwiye bagategura umugambi wabo bakawandika neza hanyuma bakegera ibanki bende ngo twabivuze ahamaruva handi nko bavuga hanyuma canke bakagenda mu yandi mabanki yandi ariho madame Covenance zitari nkeyi zishigikira umugambi buto buto ugwaruka rero nibakanure nabo Na uzoza kubasanga iyo bari niyo bakwiye guseruka bakavuga bati n'ukuri birashoboka urakoze nawe Alan
Turiko dutera dusozera ikiganiro cyanyu tujahe cy'uyu munsi ariko ya mpamba nitwayibagiye nye ni mpamba uyu munsi avuga ati
jewe cyane cyane kintu kimfasha nuko ndo nk'umwanya ukwiye kugira ngo niyumvire nkiyumvira ivyerekeye akazi mba ndimwo nkiyumvira ivyo bita innovation akazi umuntu akora uyu munsi siko nko mu mezi 10 azoba ariko nkagerageza yuko nojo ndagira ivyo bita mise a jour kuko akazi nkoreramo ka minsi yose kaje karahindagurika ico notekerera rero abantu bose mu gisata Icyo cyose nuko abantu bogira innovation bakarondera aba partenaire agasabikanya n'abandi ingorane yo babona muri ico gisata ciwe izo ngorane babona mu gisata ciwe basangiye n'ubundi nizo zituma habamwo inyishu y'ingorane zo babafise
Mpamba niyo duce dusozererako ko
kino kiganiro tujahe shimire mwebwe mwese ku vyumviro mwashikirije nibagiye na mwebwe mwese mwatwumvirije mufise ico muterera canke mutwunganira twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mwijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 99 na 34 amajanindwi na 57 canke 79 99 na 88 amajanindwi na 13 bagenzi banje Joseline Duwayo yatorokanije aya matwi na Jacqueline Segahungu yatunganije kino kiganiro ari nawe yaranagihagarariye ndabashimiye Alain Yves Irankunda mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Hari umwizero?
Ego cyane. Ni mu kiganiro tujahe mwari ko mushikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Juti mwese mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu ni saha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. No mu mwanya waca kiganiro dusangire ijambo mukunda cyane.
Dusangire ijambo. Mwaramutse neza juti mwese mu teramanye ni radio Ijwi rya Amerika kandi mukunda kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cy'umunsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Munikije, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye politike mu Burundi. Turi kumwe n'abashingantahe bakomeye mu Burundi bari mu migambwe itandukanye, bagiye kugira icyo batubwiye ku kintu cyane cyane ukuntu babona ibintu bimeze muri iki gihe, inyuma yaho habereye uruhaga rwa politike aho hari aho vyibonekeza ko zari njyari mugambwe ipona, eka hakaba hari n'ukuntu uwo mugambwe utari kurumvikana n'umugambwe uri ku butegetsi canke leta y'u Burundi. Ahandi kumwe n'umushyanahe Jacques Bigirimana arongoye uyu mugambwe, novuga ko ari FNL canke sinzi ko ari abavuga ko ari imigambwe ibya FNL, arongoye umwe muri iyo migambwe. Tukaba kandi turi kumwe n'umushyanahe Manuangari Jean Baptiste, nawe nyine ari ku ruhande rw'umugambwe Iprona, nawe nyine yigeze kurongora uyu mugambwe. Turi kumwe kandi na Francis Ngaruko, akaba ari umuvugizi w'umugambwe Iprona ku rundi ruhande. Turi kumwe kandi n'umushyanahe Chauvino Mugwengezo, akaba ari umukuru w'umugambwe UPD Nzigamibanga, akaba kandi n'umuvugizi w'urunani rutavuga rumwe na leta ADC Ikibiri. Mwaramutse neza abashyanahe mwese.
Mwaramutse neza
cyane rwose. Nk'ubu rero unashaka mwaramutse neza Francis, nashaka tuvugane cyane cyane ku vyerekeye ukuntu ibintu byifashe mu Burundi. Nk'uko twabivuze hari ibintu byahindutse bitari bike, hariho vice president wa mbere yari mugambwe Ipona yaragiye, hari mushasha, eka hariho n'abashikiranganji bashasha, eka hakaba kandi no mugambwe Ipona urundi ruhande ruvuga ko abo bose utabemera. Nashaka ndababaze inyuma yaho leta nshasha ibonekeye ibintu byifashe gute ku bwanyu, ibintu mubibona gute? Reka dutangure kumushyira nahe Jacques Bigirimana.
Igome murakoze. Nkuko mubivuze baharamba agize iminsi havugwa ibintu bitarike, mwarumvise ko leta yahindutse bivuye ku kutumvikana kuri hagati ya leta n'umugambo Iprona. Ibyo byatumye ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu abogozwa, mbere bica bikirikirwa n'ihinduka rya leta. Mwarumvise yuko haciye haba ukutumvikana hagati kuno gukomeye cyane hagati y'umugambo uri ku butegetsi n'umugambwe w'abadasigana Iprona. Ibyo byaciye binatuma mbere umugambo w'abadasigana Iprona ucawicamo impande bibiri. Kuva icyo gihe rero hagati y'umugambo uri ku butegetsi hamwe n'umugambwe w'abadasigana Iprona hari icyuka kibi cyane. Ibyo ntabwo reka kubivuga. Iyo muyinze mwumva hari abaministre batanga imihoho, mwumva yuko bitaba byoroshye. Ubu rero bimeze uko, leta yarahagiye iriho, hanyuma inzego zirakwiye, ariko imyidogo ni myinshi cyane. icuka hagati y'umugambo y'iprona ubwawo imigwi igize abadasigana hagati yabo hari icuka kimeze nari cyane akaba rero n'icuka kiri hagati y'uwahora twara umugambwe n'abamuri inyuma na leta y'u Burundi
ku giti cyane cyo kuri umugambwe FNL uruhande rumwe mubiyona gute ibintu bikoreraje mu buryo muri iki gihe none
Jewe inisio sinamashiri imbere kujina maningi ingo. Jewe nzo kwemera ko vinudiagie mvurjo mungamu wadasika na iprona basu vijano waga fata na munda hanyuma nareta waga suwe wakarichara hamwe wakumbi kana
Francis Ngaruko ibintu byifashe gute muri iki gihe muri leta muri iki gihe uruhande ariko ari uruhande rw'urundi mugambwe ipona ruvuga ko abari muri yo leta batemewe n'uyo mugambwe ibintu byifashe gute kubwanyu
twagwe twibaza ko ibintu byariko birafata mu nzira byariko birogorora twariko turava mu ngorane zatewe n'abantu bifuje ko iki kivi turiko cyo kutorera inyishu ibibazo by'abarundi ingene twari tuyaga n'umugambo uri ku butegetsi cyane n'abandi bose tusangiye igikorwa cya politiki bari bashatse kubihagarika mugabo nibaza ko ubu rero kivi cyasubiye twasubiye ku kivi ariko turakora ingorane si nke nibyo hari abashinga amateka nk'uko Bigirimana Jacques avuze batariko barihutira icyo kivi mugabo leta yarashyizweho icyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu kiremezwa ubu turiko turakora nuko nibaza ko akazi ka politiki no kubaka no gushiri yuye kurinde kugira ngo umuntu yubake
ikintu muri ko murakora ku ruhande rwanyu kugira ngo muje hamwe abadasigana baje hamwe ika ikintu muri ko murakora kugira ngo muje hamwe nabandi kuko nkubo biraboneka ko hariho imirwi ibiri kanatsinda hariho nabavuga ko uyo murwi wundi babipona ushobora kuba wamaze kubakura muri bwambwe ikintu muri ko murakora kugira ngo muzurizanye muje hamwe niki
ngambere na mbere ni turiko turakurikiza nk'uko uwonde muguri kurakora niba uriho twebwe ntawe dukura mu mugambwe ntawe tushikira kurushundo wiyumva nk'ubudasigana ashaka guterera igihugu kugira ngo kigire gitere intambwe uyo turatumvikana urabona iki gihugu n'igihugu caciye mu ngorane zitari nke cyasinzikaye kandi togira icyo tutokihanganira twebwe rero dusaba abo tutariko turumvikana kumwe n'igihugu cyo twagwa kwihangana no gutakariraho nk'umuntu kugira ngo dutorere imishu igihugu kubibazo gifise
Mushana Emmanuel Jean Baptiste akamo muterwa n'urundi ruhande rwo mwambwe ipona ko kwihangana mukakira gute
nagomba kumenyesha abariko baratwumviriza yuko nta mpande zibiri ziriho mu mugambwe w'adasigana iprona umugambwe w'adasigana iprona waramaze kwiyunga abashinga amateka bose uko ari 17 bari hamwe komite santrale nkuru ariyo ubutegetsi bwemeye yuko irongoye umugambwe w'adasigana iprona 457 bari hamwe hariho 25 bari ku ruhande rwabo abo nabo mu by'ukuri n'abantu bagiye gusaba akazi umugambwe uri ku butegetsi ni nabo bakuyemwo abashikiranganje ni nabo bakuyemwo ibyo byegera n'abandi mwumva ku bwacu rero uravye ukuri uravye amategeko nta mpande zibiri z'umugambwe w'adasigana iprona kandi tubivuge tubisubire ushaka gutanga iyo ntumbero abari iruhande y'ukuri
ego reka tubaze mushya ntahe Chevino mu gwengezo mu vya politique mu sanswe muri umuvugizi urunani rukomeye rutavuga rumwe na leta ADC kibiri mu kamurongo w'umugambwe UPD nashaka ndabaze ibintu byifashe gute muri iki gihe mu yona gute byashitse mu minsi heze naho torinda gusubiramo ivyagiye biraba
ego me uko ibintu byifashe muri kino kiringo mu gihugu cacu ni bintu ubona ko bifise intumbero yo gusubira inyuma intambwe za demokrasi twagize ko turushe abarundi bagize ko banyotewe ibi biraba rero ni bintu n'ukuri wirabiye hafi ubona ko atayindi intumbero ifise atari ukumbi kuri igihugu wenyine kubwiwe ku giti ciwe yosubira kuronka ikiringo kigira gatatu cyo gutwara igihugu cacu icyo nicyo kiri inyuma y'ibintu byose sindi ko ndavugira iprona mugabo nk'umurundi ndabona ko ibiko birabera muri iprona ubutegetsi bufisemo uruhara ntangere.
Reka duhe ijambo Francis ngaruko watubwire niba ivyo bitigire vy'amajane na 100 na 105 ari vyo ivyo bitigire nivyo mosha ntahe Francis ngaruko.
Urabona umuntu w'umuhumure nka Honorable Manwangari akamera kemanga mu kwiradio uko abantu bakoranye izuba riva iyo wumva komite centrale nigira korana mu rufuri iraje habona hariho ibintu bita procedure bakayisaba igafata umwanya iminsi 15 kandi iyo komite centrale nishobora kubaho idafise uwitwara niwo yemeza ngo wange uwitwara. Urumva rero ibyo nibyo twama turiko turiyamiriza ibintu by'ugwenye gutwara no gwenge ariko avuga ibitigire kugira ngo abatwumviriza bumve ko ashigikiwe. Burya ukuri suko umuntu akuze ukuri n'ukuzi twe turakuzi rero cyo gituma kuronera icyo bita legitimite ngaha sico cyatuza twaje kugira ngo tutorere inyishu ingorane z'umugambwe nibyo mugabizi kizimira n'ingorane z'igihugu.
Yego reka
yego no munsi ico ivyo bintu turavyiyamiriza niba bari mu kuri makafisa aba amajana na 100 nibitura umukuru w'umugambwe atumeka iyo nama ababoneka naye ivyo dukuja kuvuga ngo twarasinyishije bagaca baje imbere bakemeza yuko umushikiranganje ataburenganzira afise bwo kwemeza komite nkuru y'umugambo w'2009 hama bagaca bagaruka bati yarabyemeje mugabo twice nko kubiri ufise uburenganzira bwo kwitumako ntibamuhe kandi ibyo bita statut bimurengana nibyo n'ugwenge nibyo turiko turagwanya no munsi muri prona turiko turatezerera tuvuga tuti ntidushobora gutwagwa umuntu arondera imbo za politiki arondera icyo arondera muri politiki urabona nk'ibyo biharura hayatanga n'ibintu atamifatiro bigira.
Mushikana Jacques Bigirimana hariho ingingo zafashwe muri izo ngingo zose abantu bakutiye nyuma gatoyi bakaraba kiweza n'umutima utarimwo za emotion nyinshi utarimwo za passion nyinshi harabona ko hariho amakosa yakozwe n'uruhande rumwe cyangwa urundi novuga mu gufata ingingo zashikirijwe mbe ikintu mushora kuba mu kimeze nk'icigwa mushora kuba mwokura mu bintu byose byabaye gushika uyu munsi ni nkibi.
Urakoze Frederic ico nokubwira cyocyo jewe no kugira ko bivuga kubwira leta mugabo leta nk'umugambo CNDD-FDD sinumva ingene woshima ko kanezerezwa nuko ari imigambwe ishobora kutwara amajwi ishobora kusubirira imeze neza iyo migambwe ikomeye mu by'ukuri umugambwe nk'uyo urwana kugira ngo imigambwe ishobora kunigana nawo ntironke izo nguvu byo rero ni ibintu bisanzwe mu gifaransa bavuga ati c'est de bonne guerre. Aro icyoje no kubwira gihambaye mbega twebwe mu migambwe mbega iyo migambwe ko tuzi nko mu mugambo y'iprona wari umukuru w'umugambwe Charles Nditije c'est un professeur d'université umwigisha muri kaminuza naha tokoreye atokoza akazi leta imuhaye arafise akazi ahabwa na diplome yiwe inuze niyo yangana arafise akazi ahabwa na diplome yiwe abo bose abanga y'impenda barafise akazi bahabwa na diplome zabo n'abantu naho batoja gusaba ubuzi muri leta bobaho icyo ni cya mbere ikigira kabiri abo babiri niyo yangana na Nditije basanzwe n'abashingamateka ubwo n'ububasha bahawe n'abanyagihugu ntanzara iba ariko nta kintu na kimwe cyo batuma bajya kwambambira cyangwa uriya rero mu gihe bishitse umwe muri ibyo bihangange by'incabwenge kandi tuzi neza yuko byagiye imbere kugira ngo bikomeze bishigikire bisasagaze biryame ku iraga rya Rwagasore umwe muri ibyo bihangange akavamo akemera umuntu agomba kubasambura none tuvuga ngo n'umuntu utagira ngo n'umwana bahenze icyo ni cya mbere icigwa ni giki icigwa ni giki reka abaporo ndababwire nta kindi nibicare hamwe nibicare hamwe Francis n'umuporo turabizi kandi muri komite centrale ntangira mwirukana uwo ariko aravuga ngo ni 25 nari 25 kugira ngo banonwe na Manwangari Manwangari cyo yabagenye ni ukuvuga yuko bararimirita kuba barimo ntumuke ngo ni umwe
n'umutungo ni babiri nabana dasigana kandi babikwiye kuko igihe waje muri komite centrale arabikwiye ni bicare hamwe n'abanegeje ngo ni bake bicare bumvikane mugambo racyari wabo sende de ni wayugarana n'izo kwinjira
nashaka kambaze rero umushikana manwangari ngaha ijambo ushikirije uvuga ko kugira abarinde bamenera atabumwe wa muri buri muri uyo mugambwe umushikana manwangari nashaka mutubwire mugire ico mwishyuye kuri iyo ico kibazo kivuga ko indiane eka umwumvikano muke ushora ko ari muri ipona n'ico gituma wundi mugambwe haba umugambwe uri ku butegetsi cyangwa wundi mugambwe wo amenera ivyo sivyo hanyuma namwe mutubwire ikintu mutubwire kandi ikintu mushora kuba mwarakuye nk'icigwa nk'amakosa mwaba mwaragize kugira ngo nivyasubira amakosa nkayo ntazabe nk'ibihe mwabonye ko mwokwikebuka
nta makosa ariho ikibazo kiriho mu Burundi n'ikibazo cha demokrasi n'ikibazo cyukurondera cyane cyane neza igihugu imbere yo kugira ngo urondere neza y'umutegetsi uno nico kibazo gikomeye cyane ibibazo biri mu migambwe mu Burundi bihagaze ku mugambwe uri ku butegetsi nta handi biva nayo tugarutse ku bya iprona ndasubiye kwemeza yuko abo bantu 25 kuri 457 umuntu wese arondera kuri arashobora kuza kabibona nibo bashimye gukomera amashi kujya kuba abakozi ba CNDD-FDD ibyo rero ntibavuge ngo bipfa ku banyamigambwe ngo baronkaho bamenera niyo yo barumwe niyo babiri niyo barucumi bazoba bariho bashonje bakeneye guhabwa amafaranga n'umugambwe uri ku butegetsi
ego mushya nta isho vino mugwengeza mu kanya gatwe ndabona umwanya uri kuratujana mu gihe kiri munsi y'umunota umwe icigwa mukura muri byo byose ni kihe hari habavuze ko umugambwe uri ku butegetsi uri kura urinjira mu bintu byake indi migambwe ariko hariho nabavuga ko iyo migambwe nayo nyene isanzwe atabumwe ifise nashaka icigwa mwokura mu ngingo zose zafashwe hariho amakosa ashaka gukora yarakozwe n'uruhande rumwe cyangwa urundi icigwa mukura muri mu bintu byabaye mu Burundi niki
egome urumvaga mushere Frederico aha mu gihugu cacu burya abantu bihangana nibake cyane bihanganira ubukene nibake cyane kandi mu gihe tugifise abantu bashaka kwihanganira ubukene tuba dufise abantu benshi bose badashaka kwihanganira ubukene bizoca kure kugira igihugu cacu gikire iki twishe ngaha rero ni uko ukuntu abantu batihangana yabuze ati nakahembwa naya burya icyo tubuze mu gihugu cyacu mu bice birebire rwose tubuze ubuntu tubuze umutima wo gukunda igihugu cyacu burya hari inkehwa ngaha zikunda igihugu cyacu cyazo kandi murabibona biraboneka biragaragara twishwe ngaha nuko ubutegetsi CNDD-FDD ishaka kuguma ku butegetsi imyaka mirere na mirere CNDD-FDD yarashoboye kwegeranya amahera atagira uko angana ayo mahera nta kindi akora mu bintu byo gukoresha abantu mu ntumbero y'uko CNDD-FDD iyorojeza ku bwacu rero hakwiye iki hakwiye ko leta yokubahiriza yonyine ishyiraho amategeko ikaba ari yonyine yotangura kubahiriza amategeko kuko amategeko ntayo ntibahirizwa ngaha iyo rero itegeko ribuza ubutegetsi kwisuka mu by'imigambwe kiba ari ikintu kiri ngaho kandi iba ari inkingi ya demokrasi ubutegetsi bubiciye impande
mushyira ntayo vino ubutegetsi muri demokrasi butangwa n'abanyagihugu ikintu mu mugambwe wanyu mushobora kubona muri ko murakora canke iyindi migambwe yose mu Burundi ikwirakora kugira ngo yigereze abanyagihugu ugo bayitore ni nkiki
oyaye ndega hoho birashoboka imigambi irashaka kwiyegereza abanyagihugu no munsi mu gihugu cacu none gafedi nabyo wumva ibibera muri se muri MSD ibibera muri Fodebu twe urubuga rusigaye ruri n'indoto ariko uko bimeze kose turarujako tugakora turakorera mu banyagihugu kugira twumvishe yuko bakwiriye gukunda igihugu cyabo bakwiriye kwisonzesha bakwiriye kurengera inyungu zabo kugira igihugu cyacu gikire kuko atanukonye nta gihugu kizokira
reka tubaze na Francis ndabibutse mu mpakanya gatoyi cyane rwose mu nk'umunota umwe ndabona umwanya uri kuratujana Francis ukuntu amakuru ariko aratangazwa eka mu mugambwe iprona cyanke mu ruhande rumwe cyanke mu rundi ikibazo kirahari ingorane zirahari imigambi mufise kugira ngo abadasigana basubire kuja hamwe ni
imigambi ya mbere nuko ukuri kuzoja habona turumva neza kwabo turiko turahangana no munsi badashaka kugushira imbere bashaka kugumura abantu bandika ibara bahandi babasi gutwondo urabona nka majama hayavuga yuko turiko dusaba akazi kandi arahizi ko twese nka je na takaje naje kurondera mugabo nansa karengana niremenanya bariko barakora niba bafite abantu bangana gutyo baraza kumugaragaro kandi babisabe tawuzo kwanga kubakoresha mugabo kwibaza ko umuntu ashobora kuvura imvune kuyindi ubanje kubuna ukuboko washaka kukungu kuguru rero nibaza ko ibyo ni ibintu bya kera niko twabitanze muri iprona ibintu byama bikorwa mu bintu mu rufuri ubu rero nibareke kwama barondera imvo ahandi nk'ubu uyo honorable Manwangari yaramaze hanze imyaka ishikino aguma gwanya iprona iri kumugomye no munsi iratangaje kumva ko no munsi bamaze kwiyunga kandi umugambo uri umwe kandi amajambo yahora avuga kuri abo bari kumugomya ntasa nayo ariko aravuga no munsi bashatse guhiri ku butegetsi turabangira ubu rero ko byabangiye nibaze tuvugane areke kuza bavuga ngo ni wowe n'umugambo wazodusora oya nibaze tuvugane ukuri gukubitirwa ikinyoma gikubitirwa habona ibyo kwama kwigenza umuntu avuga ngo agomura abantu avuga amajambo ataroranye ibyo ku bantu bashinga ntawe bakunze cyane cyane nkabo ntibibaha agaciro karengeje tuvugane hamwe hanyuma bemera amategeko hagiye rero ndakwereke n'igihugu ubona coba kitaratera imbere kirafite amategeko nibahemere bahemange n'uwaburanije iprona n'uyu honorable Manwangari uno munsi ingingo zivuyemo ariko arazihakana kuko batabonamwo inyungu za politiki naza rero arasiga inkore abantu ku maso ngo hari ibindi arondera n'inyungu za politiki arondera hama agaca yigira umuntu ari hejuru y'abandi bose ibyo ntawe uzobisabirako ikinyoma kizokubitirwa harubona ukuri kuja habona ariyo komite santrale barayitumako batora abantu babona ntabyo bazoshobora kuko bari mu kinyoma gusa
ego reka dutume nk'abasozera ndabona umwanya tujanye nashaka ndabaha ijambo mwese mugire mwishurane nashaka cyane cyane tuvuge ku byerekeye ingaruka ivyabaye muri iminsi ubwo ruhagara rwa politike ingaruka ruzogira ku matora yo mu 2015 ndabona hariko harashika kenshi na kenshi iyo imigambwe usanze iriko ira iri mu ndyane za politiki uca usanga hari ibikorwa bihambaye cyane rwose bidakorwa nk'ibikorwa byo kwishikiriza abanyagihugu ikagusigura imigambi y'umugambwe ugaca usanga kenshi na kenshi ibyo byose birashaka gutuma nk'umugambwe kwitwaye neza cyane mu matora ikaba udashobora kuronka amajwi akwiye kuko usanga kenshi na kenshi umwanya utakara mu bindi bintu bitajanye no gusigura imigambi umugambwe woshira imbere nashaka mbaze umushyirantahe na Jacques Bigirimana mbega ku bwanyu ingaruka izo ndyane za politiki zabaye ubwa mbere na mbere hagati mugambwe iprona hanyuma hagati yawe iprona na leta y'u Burundi canke mugambwe uri ku butegetsi ingaruka zizogira ku matora yimirije aho ni vuba cyane rwose mu 2015 ni nkizihe ku bwanyu
bakoze ico no kuvuga coco igihugu ntigishobora kugwa mu manga cyo kugira ingorane ngo habe n'ingaruka ku gihugu ngo nuko mu mugambwe iprona banse kwicarana ngo bumvikane mugihe ariyo nzira yonyine irashe yobashikana kuco bipfuza bose uko ari imigwi yose mugihe rero bavyanse twebwe igihugu kizobandanya abarundi tuzobandanya mu byo dusanzwemo mugabo byiza bokorana bakicarana bo bafise aravuga yuko yipfuza ko baja hamwe Manwangari nawe natobore ko yipfuza ko boja hamwe na Francis hanyuma izo ngaruka zibe nziza haba ikiri naco cyo nababwira ingaruka zizova kuri twebwe niyo mu migambo twaba responsable tukanka yuko dukoreshwa tukanka yuko hagira umuntu aduciramwo tugafatana mu nda tugategura amatora turi kumwe ikije kigomba kutwononera tukayirwaniriza hamwe cye nibaza kwingaruka atangaruka mbi zihari hanyuma icyo tuzi cyo ni uko amatora ategerezwa kuba kandi amatora ategerezwa kuba neza kandi tugeza kuyajyamwo kandi umugambo uri ku butegetsi wanka wemera utegereza kuzohangana n'indi migambwe
ego me icyo kibazo ndakibaze n'umushyirantahe Manwangari Jean Baptiste ndashaka mutubwire ingaruka cyane cyane izo ndyane ziri ku mugambwe wanyu zizogira ku byerekeye nk'amajwi muzoronka mu matora mbega ni shaua kujira izo yalenzi shaua kutuma muga abanywani wake iki nuno kura kujira ngo gihiki kuchilenga na kujira ngo muge buna matora mwezi mvugarumwe abadasikana wose bavugarumwe ni njibi
ndaye vugenda bisubire nta njyane ziriho mu mugambwa badasigana iprona ibiharuro nabibahaye urumuntu atawengamiye ukaja mu gihugu biragaragara ko badasigana bari hamwe sinkeneye kugaruka ku mpari na Francis ibyantukaje sinkeneye kumutuka mugabe igikuru mbona nuko muri iki gihugu hariho ingorane zikomeye ahageze nuko twotegura amatora abantu bagashira imbere ineza y'igihugu kuko iki gihugu gifise ingorane nyinshi gifise ingorane cenebu tagira uko bungana gifise ingorane z'ibiturire byasindikaje igihugu ku buryo ataterambere bishoboka gifise ingorane zerekeye kwa gatekazi na muntu kariko karasubira inyuma cyane zifite ingorane zizi mbonera kure zishobora gutera umudugararo kugira amatora ntagende neza ibyo nibyo ku bwanjye ibibazo bikomeye biri imbere si ikibazo cya iprona ubu giteye ingorane aho rero nicyo gituma imigambwe yari ikwiye kujya hamwe kujya abari babisezeranye muri federute kugira dutegura amatora imigambwe ije hamwe cyane cyane turabe kazoza k'abana bacu nicyo kibazo gikomeye cyane naye iki kibazo cya iprona ni gitoyi cyane ejo n'ejo bundi amatora agende neza hanyuma havemwe ubutegetsi bwunga barundi gusumba uko ubu buri ko burabigira
yego mushigana he esho vino mugwengizo namwe nyene mutubwire ingaruka ingorane za politique izahita mu Burundi zogira ku matora mu 2015 umunota umwe
yego umunota umwe ni murakoze cyane jewe rero ngoma ntangazwa n'iziyumviro shaka guma shikiriza kuko bon mingo ijambo ryiwe ririmo tubiri jewe mundunge na wandunge kuko sinemera ko Jacques no munsi yogira ati bajya nuko ariko rero reka tubananye kwijambo tuduge kwijambo twebwe rero ingaruka tubona muri ibi bintu sega samatora amatora ni imwe mu nkingi za demokrasi ega demokrasi igizwe n'inkingi nyinshi ubujya amatora arahita ubuzima bw'abana nyabw'igihugu ibyo rero ni ibintu biza byononera demokrasi yacu ibyo ni ibintu biza bidushira ku rutonde rubi cyane ku murongo mubi cyane wa demokrasi ku isi nzima ibyo ni ibintu biza bicyanishamo abarundi ayo matora rero muriko muravuga twizere ko ubutegetsi umure buzokwikubita rashi bugatega ugutwi impanuro budashira guhabwa mu mpande zose yuko hazogeraho ubutegetsi burekura inzira kuko inzira zirugaye zose icyo twemera rero ni uko ayo matora azotegereza kuba mu gihe leta yoba yafashe intumbero y'uko aba koko kuko ibyo turiko turabona ni amatora ariko arategurwa na leta ku nyungu za leta ya CNDD-FDD ntitwiyumvira na gatoya yuko umuntu yofata intumbero y'uko ahonyanga amategeko yose ajyanye n'ibiringo by'umukuru w'igihugu
ayo mategeko tuzogaruka ko nicyo kiringo kigaruka ko twiheze inkingo zose ziri muri ayo mategeko naho gushika ubu atabyatangazwa ku icese byerekeye cyane cyane ibyo biringo byo kwitoza nuko kwitoza nashaka mu gusozera mushigana he Francis ngaruko namwe mutubwire ingaruka nk'indyane hizo zishobora kugira ku mugambwe wanyu cyane no kumatora muri rusangi mutubwire ikintu mwibaza
harya ibuye ritsirute n'ibibacisha isuka uno munsi birerekanye neza yuko ikinyoma kutavuga ukuri muri politike bigira ahantu bigasendwa n'ukuri wa politike n'umashaje n'ingena ariko ravuga avugisha ugwenge avugisha ishavu ndamwumva ndumva n'abandi twavuganye haba abantu rabima n'umwangari haba Jacques harya n'ubu igihugu ntigitwarirwa imutwe gitwarirwa umutima uri mu nda umuntu akamenya kwihangana cyane cyane ntarondere kugitwaza ugwenge ntituje mu kuri mu nzira itomoye dukurikiza amategeko tugende imbere y'umunyagihugu tumubwire imigambi tumufitiye hanyuma we nyine aheza ahitemwa mugabo tukama turiko turasebya igihugu twama hari twebwe twari dukwiye gutorera inyishu ibyo n'amakosa bazotewa abanyagihugu bo nyine badugire twebwe n'ijambo rimwe gusa
ndazi ko narabivuze no mu bindi biganiro ko l'honnêteté et la vérité n'est pas une stratégie politique abantu nitwige kuvugana ukuri nidushira imbere ukuri tureke kugira ubwenge ibyo muzoca mubona izo ngorane zose mwumva zizoca zizonyine kandi harya nico cyanatumye nagwaga turatsinda amatora uburundi bukikukira nta muntu yigeza ahemba yamubwiza ukuri ataho turoye haragoye mugabe intwaro y'agashinzo yakarenganyo turayisezereye mugabo na nyine ntiyamari kwa yarayibwira ati hari byiza yakoze akamari mukuri nico none munsi ukuri kwa gwaza gasore rurikora urajabuka imyaka rudomara n'inda majana abiri kuko tuguma tugaruka tuguma tubona ko gukenewe kuza imbere
yego
tutavugishije ukuri bana ba mama muri politiki biratuyobeye twese
ndizo tugira mahoro murakoze cyane rwose akamo gasaba ko ho bukuri ka abashiga nayo bose turi kumwe mu kiganiro manangari Jean Baptiste Chauvin Mugwengezo Francis Ngaruko Jacques Bigimana mwese mwavuze ko abarundi naho muri kigihe ho bahariho ingorane za politique cyangwa injyana za politique ikintu bakwiye gushira imbere ari inyungu z'igihugu eka inyungu z'u Burundi bakaba bavuze ko n'amatora bose bashigikiye ko ayo matora aba mu mahoro no mu mutekano akaba no kugaragara ivyo ni ibintu biza cyane rwose hanyuma ndabona kanya katwanye gato ntitwashoboye kuganira ibazo byose twari dufise nkaba rero mu nkundiye nzosura kubatera ka mu misi iri imbere ndabashimiye cyane rwose mwese kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze Frederic
murakoze cyane rwose
murakoze
cyane turashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi ikiganiro cyariko cyiheza cyane cyane ingorane za